Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kwigenekezo bya 14 cyo ku kwezi k'umunani. Amashirahamwe yarenga 10 adahanira icyaro cya politike yashize ahabona aho ahagaze ku bijanye n'itangazo ryasohowe n'abanywanyi urunani senare de rutavuga rumwe na leta Burundi, ryagaragaza ko urwo runani rwiteguriye gutahuka mu Burundi kugira ngo ruzoje matora ategekanijwe mu mwaka wa 2020. Ayo mashirahamwe yavuga ko yatangajwe no kumva urunani senare de ruvuga ko rugiye gutahuka kandi leta Burundi ndiyaransi kwicana n'abatavuga rumwe nayo. Kuvyerekeye amatora, ayo mashirahamwe avuga ko hari ibintu bigikenewe gukorwa imbere y'uko amatora yizigiwe na bose ashobora gutunganywa. Yadumye ku rutoki zimwe mu ngorane avuga ko zigihanze Burundi zirimwo kuwagurwa ry'abantu, itotezwa rikorerwa umugambwe CNL utavuga rumwe na leta, ubwicanyi hamwe n'inyuruzwa ry'abantu. Mu gihe tangazo ayo mashirahamwe arangiza terakamu leta y'u Burundi, abanyapolitiki hamakungu, ishirahamwe mpuzabakungu hamwe n'umwe bw'Afrika hamwe n'impunzi. Mu kiganiro cy'umunsi turi kumwe na Armel Niyongere, umukuru w'ishirahamwe ry'abakristu akata rigwanya icyozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Mwiriwe neza Armel Niyongere.
Amahoro Frederic.
Murakame ngaho.
Na mahoro.
Ego me turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Olukona F, ishirahamwe gishinze kugwanya intwaro ya kamwana wa mama. Mwiriwe neza Gerard Hakizimana.
Turamukije, turamahoro, turashima mwakoze kudutumira.
Ego tuzoba turi kumwe kandi na Maître Isidore Rufikiri, umukuru w'umuhari Morena Mouvement pour la démocratie et le redressement national, mu tukotra murondera kuri telefone ariko mukanya nibaza ko tumubona. Ka rero imbere yo gutangura tubanze twumvirize imvo zatumye urunani senare de rufata ingingo yo kutahuka mu Burundi no kuja mu matora. Ni mu kiganiro twagiranye no mutegetsi wo muri urwo runani ajejwe ivyereke politike demokrasi hamwe n'izindi nzego n'imigendanire n'izindi nzego. Mamesa Mansubiyeko,
mu gice ca mbere hari huko abarundi twokumva yuko amatora ni rendezvous demokratike, dushobora kubwira umurundi, dushobora kubwira umunyagihugu ngo uhamagariwe gutora, utorera akazoza kawe ngo nuce wigumira muhira aho wo buri kuramuhenda cyane rwose, ahubwo ubu aba cyane cyane ukwaro bitegure bave hasi muri aya matora aza bazogende batore, mugabo wese atore igihuriranye n'ico yipfuza. Niba hari abipfuza ko ibintu bibandanya gucyanyiza iryane zibandanya, okay, bito n'uburenganzira bwabo. Mugaje ndizeye yuko hariho amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bagira bati ibintu turarushe ibihinduke. Erega aba bantu bose bugaraniwe mu makambi y'impunzi bari n'imiryango baje bapfamo bari n'ibyabo biri kubirononekara, abo bose twishyire mutwe yuko barakeneye kuruhuka. Ubwo rwaruka ariko rurapfira nabi mu mashitingi ya nuzi ya HCR, rubakeneye kuja gusubira kuruhuka. Ivyo nabyo bishoboka gute imbere yuko amatora abangira ngo bizogura ariko mbwa harimo ari hamwe amatora abaye neza bakabona bati ibintu birahindutse hamba batowe bashasha bakagira ati mbo okay ingorane zarabaye reka turabe nyene twigira hamwe ngene ibintu byosubira hamwe bose bazaba babibona.
Amele ni ongele ni mvuga rumwe nuru nani senaride kujereke kujamula ya matora ka murumvise imvo zisu nguwe nuru nani senaride mwebwe mwuzi vuga kwiki
tuyebwe nga mashira hamwe adakira milizicho za politike tuweba kwa niku guandiko kwa guandiko gwere kananeza au duhagaze kujereke ya matora nuku kujereke ya ingene abanye politiki bamwe bahurikiye muri Sinarede batandaje yuko bagiye kugenda mu matora y'2020 twebwe kubera hari abaguma babitubaza yaba abanyagihugu bahunze yaba abandi bose twashinye kufata ngo tumenyeshe abarundi n'amakungu aho duhagaze rero duhagaze yuko hataragera kujya mu matora adatunganijwe neza amatora aho leta y'u Burundi yatse ibiganiro kugira abatavuga rumwe na leta bavugane kubyerekeye ayo matora no kubyerekeye ibyerekeye umutekano w'abanyagihugu kuko twabonye yuko ubu hari abanyagihugu babandanye bicwa abandi bahagarikwa adakurikije amategeko bikaboneka neza yuko ayo matora ata muntu yoyizira yuko azo amatora atunganijwe neza.
Imvo umushikantahe mamese basubiye ko yatanze umushikantahe Almeda niyongereye yuko kutaja mu matora usanga bigira ingaruka mbi kurusha umuntu abwiye abanyagihugu umuntu yaje gutora abarikora abashuka aho icyo cyimvuye mu kivuga kwiki
icyo twaraga icyinjya n'ino mugabo twarabonye yuko guherekeza amatora atunganijwe nabi nk'aya matora ari mu Burundi ni gushyigikira abariko barica Abarundi abariko baratuma Abarundi bangara yuko ari kubaherekeza rero twebwe twana yuko abantu baherekeza leta iriko irasasira indava abicanyi kuko idakurikirana abariko barica abantu none ayo matora mubona uwogendayo uwo mugwi utegura amatora ubwa mbere rerekana neza ari uko ari umugwi washyizweho n'umugambi CNDD-FDD atawundi muntu arimwo none ayo matora mwumva azotumweho neza gute ayo matora abatavuga rumwe na leta nk'umugambwe semeru agatogwata wemerewe gukora ku mugaragaro ariko ingoro z'umugambi zirigwa ziraturigwa abantu birigwa baricwa abandi birigwa barahagarikwa ayo matora azotunganywa neza gute abajeje umutekano ugwaruka n'iterabwoba bw'imbonerakure birigwa rwica abantu abategetsi babarorera atamuntu umwe akurikirana none mubona yuko ayo matora azotunganywa neza gute twe twanze guherekeza ayo matora dutunganijwe neza tuvuga duti nibacyure abanyagihugu ngo batahe mu matora y'2020 kuko n'abatashe ari abishwe barasubira barahunga.
Reka tubaze n'umushyanahe Gerard Hakizimana icyo yiyumvira kuri izo mvo zatanzwe n'unani Senarede ku byerekeye ayo matora mu 2020.
Murakoze cyane Rwamure na Diamanda yamenyeshe mushyamu turongoye n'ishyirahamwe nk'uko babivuze Rwamishyamu na Kabona Mama mu Burundi ishyirahamwe riri mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose n'imitumba rihurikiyemo abantu bashobora kuraba ibibazo by'agatakazi na muntu imene byifashe kuvuga ko abarigize n'abantu bize bazi gusoma no kwandika kandi bagiriwe inyigisho muri bimwe bijyanye no gukurikira agatakazi na muntu intwari ibereye n'ibindi ku bijyanye n'ibyo Sinare divuga twebwe hambere mu ishyirahamwe turongoye turemeza ko mu Burundi haherereye abaho n'umutekano bihari kandi abarundi babanye mu mahoro bikaboneka ko rero atakindi kintu na kimwe gishoboka atari amatora abenegihugu niwe bategereza kwitorera indongozi zibarongora umuntu wese rero ukibaza ko ari nyuma y'igihugu ata matora ashoboka nibaza ko abafite izindi nyungu ariko arakurikirana canke ari nyuma y'ibindi bintu tutazi mugabo amatora niyo nzira yonyine ishoboka mu itsinda kadobera atakazi na muntu mu yubahirizwa rya demokarasi nta yindi nzira nimwe ishoboka atari amatora ku bijyanye niyo Sinarede twibuke icyo twaba tuvuga mu ishyirahamwe turongoye ubwa mbere tuvuga ko ikintu cyose kitemewe n'amategeko y'igihugu kitaba kibaho Sinarede yose mvuga ko yemewe ni ishyirahamwe rihari ryashingiwe hanze n'abarundi bamwe havuye mu gihugu afite amakosa bagirizwa ibyo n'ibisanzwe. Ni nk'aya mashyirahamwe nyine ubona ariko arandikiye avuga ko Kumbure atemera ko ngo amatora yoshoboka, avuga ko ngo abantu banyuzwa, avuga ibintu byinshi bitari byo. Murazi ko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ariko usanga ugenzura amashyirahamwe yigenga, habaye guhagarika amashyirahamwe yarenze umurongo agaca kubiri n'ibyo yiyemeje, bimaze kugaragara ko ayo mashyirahamwe yari afise yari kuharanira ibyiciro bya politiki mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ku bijyanye n'urwandiko rwabo, murumva ko ata kindi kintu na kimwe wo kwandika cyiza ikiretse ko icyo bifuza ari uko igihugu kibaho atanzego. Rero twebwe mwishyira mutongoye ubwa mbere umuntu wese yifuza gutahuka
ibyo n'ibirego mushikirije ihambaye cyane rwose mushyanahe
babana mu mahoro. Hari na zituma rero tumara gutuma umuntu wese yifuza gutahuka, ni byiza ko atahuka akabana na bagenzi we bakubakira igihugu hamwe. Mwe kandi tukavuga duti bitabuza k'ubutungane bukora nk'uko twari tubisaba mwisha mutongoye ko iminsi yose atanu n'umuntu yonga amategeko.
Murashikirije mushyanahe Gerard Hakizimana, murashikirije ikirego gikomeye ko ayo mashyirahamwe washaka igihugu kitagira inzego. Reka tumuha akanya umushyanahe Almel Niyongere agira icyo avuze kuri ibyo birego mushikirije.
Kuri ibyo ashikirije murumva yuko nibyo ni ishyirahamwe ririko rirakorera leta, ririko riravugira leta nkuko musanze mu bihigara y'amashyirahamwe mu bihugu byose usanga badaharanira gato y'akazi ugasanga kenshi bashaka gukorana na leta, gutera amashugwe leta, kuko nta wuba atazi yuko mu Burundi hari abariko baricwa irahaherereye, hari umutekano mugabo, hariyo intara zimwe zimwe, hariyo ahantu hamwe hamwe abantu birirwa baranyuruzwa, abantu birirwa baricwa, abantu birirwa barangazwa, bagahunga igihugu kubera umutekano muke. Ibyo rero niyo batabibona wewe agira amahirwe, mugabo nibaza yuko ku byerekeye umutekano amatora agoye gutegura mu gihugu kirimo ubwicanyi nka burya, abantu birirwa baraturirwa nk'abari mu mugambwe SNL ukabona ingene birirwa barahagarikwa, wewe ingira ntabyabona no muri SNL yuko birirwa baricwa, birirwa barahagarikwa, birirwa baraturirwa amaperimanansi yabo. Ibyo rero birerekana yuko ari kutihanganirana mu bya politiki. Ibyo rero biratuma kenshi amatora atunganywa neza, kuko bamwe usanga bashamiranye, abandi bafite ubwoba, abandi usanga bariko barahungabanya gatoya akazi na muntu. Turi tukavuga duti ntitwavuze duti tushigikiye abatumarede bashaka gutaha, ushaka gutaha ni uburenganzira bwiwe. Mugabo tuvuga duti ntibashuhure abanyagihugu ngo batahe hama basange barahagaritse cyangwa barishwe. Tukavuga duti reka tubanze turi tubabwire abanyagihugu barindire, hama ushaka gutaha atahe n'uburenganzira bwiwe, nta n'umwe aryoherwa no kuba hanze y'igihugu, natu yaba atari umutekano muke ntituba tugumye inyuma y'igihugu. Ariko turazi neza yuko bizohera, hama Burundi bugasubira gutwarwa n'abakunda Burundi, abakunda bose bagatahuka.
Reka Gerard Hakizimana agire icyo yishyuye.
Nyiramanze ngicyo shikirije ku byo ariko aravuga. Ubwa mbere uwo mushinga nawe Armere arazi ibyo bakoze mu 2015, arazi amanama atari make yabera muri Ville, namubwira n'amazu bayagiriramo, barazi ibyo bigisha ugwaruka. Niyo nagenda mbwire ko ishyira mu gishinzwe kurwanya ikibena kamubona mama mu Burundi, ndemenyeshe abarundi n'amakungu ko ari ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi gena inzego zihari, ariko atari ishyirahamwe rivugira leta, ari ishyirahamwe rivuga ibintu uko biri. Mu kubwira dukire ni uko duhindura ingendo tukavuga uko ibintu bimeze. Nibyo kuba ariko avuga ibyo, navuze amanama atari make yakora bakoze arongwe n'uwo nyine, navuze gutuma ugwaruka rujya mu bwicanyi, kurundika mu bwicanyi, amanama bagira muri kati ya gatandatu mu Ngagara barayazi abo nyine. Niyo nibaza ko aho twose guhendana, nibaza ko ishyirahamwe ryacu koko yandi agata akazi na muntu kandi rimenya iri kubirabera mu gihugu, kuvuga ko ngo ari abantu birirwa baturirwa ibihimba. Nibaza ko iyo ni imvugo neza rugero, nibyo nta iyo twumvise abantu bavuga gutyo tuzi ibyo baciyemo cyangwa tuzi ibyo bakoze twebwe ishyirahamwe turongoye tuvuga duti ni byiza ko iyo umuntu ariko aragirizwa cyangwa iyo umuntu hari icyo yakoze yama yiregura mu bitari byo. Ku bijyanye n'abo bantu bahagira umugambwe SNL, tuba tuvuga duti ubwa mbere nuko amana umutekano bari kandi abantu babanye mu mahoro nuko ingo z'imigambwe zirirwa zirugurugwa nibyo birashika ugasaza ko umure ariho ingo rumugambe kana akagize ikibazo ibyo naze niraza ko abagejeje ntwaro mu gipolisi bacakora amatohoza bakihutira guhana wakoze ukosa
mukanya
mushyamahe atabwisa nzure mu bya politiki buhari mu gihe aba bakoze ibyo byaha bahanwa kandi barabikoze ku gatwe kabo
mukanya turamuha ijambo mushyamahe yarmere neongeragire icavuze ku byo mushikirije ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana turi kumwe ku murongo wa telefone mwiriwe neza Ndikumana
mwiriwe cyane mwiriwe kugira ku jwi rya Amerika
mwiriwe muri hehe
ahubwo uyo mutumire jewe no ku ruhande rwanjye nari ndamurindiranye igishyika cyane kuko ubu twe turi inyuma y'igihugu kandi abo nabo ni abanyepolitiki bari basanzwe bari mu muhari wa Senarede ariko rero cyitonderwa ku ruhande rwacu ubushize mu ndwi iheze mwari mwatumiye perezida Sylvestre Ntibantunganya muramutumira muje kumutumira rero twarabuze umuntu w'umusamarede akeneye yifuza guhuka byihuta ni nacyo gituma uyu munsi bimpaye akajyo kugomba kubaza uyu akeneye gutahuka mu Burundi natwe uko turi inyuma y'igihugu
duga ku ijambo ikibazo ni ikihe
turiko turakurikirana neza turabona yuko igihugu cy'u Burundi mu bintu twahunze ije twahunze nta kimwe kiraza mu ngiro ahubwo byashyikaye byongerekana ibyadukingira byarakuweho hariho ibwirizwa shingiro ryarahinduwe mu gihugu cy'u Burundi hanyuma mu 2015 kandi abanyepolitiki benshi harimo n'abo ba Senarede uwo mugwi ugomba gutahuka bose barataha nubwo inyuma y'igihugu hataryoshye kandi batigeze boroherwa ariko natwe uko turi abanyagihugu bato bato inyuma y'igihugu imyaka dusanzwe twaye ngaha natwe twaragerageje gutahuka ubwa mbere tubaje mu gihugu cy'u Burundi aba bamwe baricu
alo Ndikumana ndumva umurongo wa Ndikumana usa n'ucitse ariko ibyiyumviro bihambaye yamaze kubishikiriza nta munywanyi urunalise na rede turi kumwe ngaha ariko twashikirije ibyiyumviro byabo ku ijwi ry'uwaduhaye ikiganiro bamese bansubiye ko ariko reka duhe ijambo mushyantahe Hakizimana Gerard Agiri cavuze kuri aya mazinda eka amakenga yo gutahuka kwa Burundi
nagira manzi mu murize undi ku mana ndamu yire ko mu gihugu cy'u Burundi ibivugwa atari byo igihugu cy'u Burundi no munsi kiratekanye abantu birwa mu mirimo itandukanye bateze imbere imigambi yoneka ko yose iri kutivikana iteguriye amatora ku buryo ni yavuga ko ibintu byunutse biyaboneka ko afite uruhande we arimo kwaca ibyayiga mugabe byagaragara nuko intozi zitarimwe izindi zicatanga nazibanda bazitahuka mbere mu mashyamwe tuwongoye ishyamba gishinze rwa Vision kabona mama mu Burundi tukaba tugize iminsi dutera kamo haba mu binyamakuru haba amatangazo dusaba ko n'impunzi zo mu Rwanda zotahuka kuko n'abarundi bene wacu n'abarundi bahunze kwera ibihuha n'abarundi bahembwa ko bagiye kujyanwa muri Amerika n'abarundi bemererwa ko bagiye kugaruka mu Burundi ubwo ngo kigiye kwamo intambara ngo kigiye ubundi butegetsi byumvikana ko n'abarundi bahunze atazi ibyo bari kubarahunga kuko bahunga batekeye bahunga baciye ku kibuga cy'indege nta muntu yagiye yiruka koko ngo ariko arahunga amahoro n'umutekano mu gihugu birari ntacyo ubuzima adatahuka ku by'ibwirizwa shingiro nibaza ko n'abarundi bonyine bitoreye ibwirizwa shingiro iyo abantu bari hanze abantu ibihumbi n'inyanya kibuza ko abarundi ubuzima bw'abarundi bubandaye bubaho abarundi barabonye ko ibwirizwa shingiro bikwiye guhindurwa biraca mu matora ayo matora twebwe amashyamba yigenga n'ishyamba ndongo ririmo twarayakurikiranye n'amatora twavuga ko yabaye mu ituze n'amatora bigisha oya bigishije oya n'amatora bigisha yego bigishije yego maze uruhande rumwe ruratsinda byumvikana ko
reka duhe ijambo kandi
ibwirizwa shingiro aho naza ko atawusubira
kuyihendura
kandi namuhumuza amubwira nti si byiza ko tubana tuvuga ibihuha by'uko igihugu cyifashe mu gihe igihugu cy'u Burundi
kibamo n'umutekano reka tumuhe ijambo Armelle Niyongere nawe nyine agire icyo avuze ku cyumviro cyane Ndikumana hamwe n'ivyo mushikirije Armelle duga ku ijambo
numvise ashikirije
Ndikumana Ndikumana unyashikirije yavuze yuko mu byo yahunze atana kimwe biraje mu ngiro natwe niko tubibona kuko uravye imyifato iriho y'akazina muntu mu Burundi nawo bideha yuko umutekano ari umuke naho ariyo abariko uri naho Gerard Hakizimana avuga yuko umutekano ari mwinshi abantu bajyamo bagasinzira atabwicanyi akanigira n'umuvugizi w'ubutungane ati abo bakurikira abantu n'ubutungane ariko je ndibaza yuko umuntu agira araba ubwicanyi buriko buraba muri iki gihe tugo turekereza ayo matora y'ibihumbi 2020 hari ubwicanyi buteye ubwoba mu ijoro ryakeye niyaba adakurikirana amakuru twebwe naho turi hanze y'igihugu turagira amatohoza kandi turi hanze y'igihugu kuko dufite ababidufashamwo bavuga ukuri batagira umunwa ariko tutagerageza kubakingira kubera umutekano muke uburabyo abantu birigo baricwa mu ijoro rya Erike murazi yuko mu ntara ya Muyinga hari abanywanyi b'umugambwe senere baraye bahagaritswe barakubitwa bavuye kugura ingoro y'umugambwe y'Imuyinga igiteranyi ingoro y'umugambwe y'igiteranyi bagaca babasaba kugira n'amaguru kuva igiteranyi gushika Imuyinga kuva igiteranyi gushika igitega hama bagahagarikwa bagakubitwa hariyo n'umwe araye atemaguye mu mutwe ibyo byose birerekana umutekano muke ubona yuko uri mu Burundi muri iki gihe tegereje amatora yuko abibona wewe Gerard nuko ubona yuko umutekano uguye kugira amatora atunganywe neza ariko bituma tube tuvuga duti abo bantu baza yuko botaha mu matora y'ibihumbi 2020 bagende bagapye barabe neza yuko badashobora gusanga bariko barasizikarizwa ubuzima
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Alan muriwe neza Alan muratwumva mwiriwe muri he gara
ndakumva
muri hehe
ndakumva cyane
yego muri he
duga muri Uganda
tuga ku ijambo kibazo cy'imvuyo
kamaze nshimire metere amaze ku ibyo karabwira Gerard Hakizimana nawe ndamuramutse nawe numva ari karaburana wagira ngo umuvugizi w'iyo leta ariko ikintu kimwe arimo ariko aravuga nta mutekano uhari ugarantisa abantu ku buryo amatora yoba neza aratanze ingero nyinshi z'ibiko biraba ingingo hariho n'indirimbo zazindukiye mu kigwati ikarusi niba afite yumva akurikirana yo kumviriza indirimbo barinje mu kigwati ikarusi ngo wabipinge ngo biri ngo mu kigwati twarabibwiye biranga ngo ubonaho ngo tubyo tuzokora ngo tuzoba nta kiririmba muri santri ikarusi baca kuri pariki mbere ya provensi bagenda babiririmba ibyo byose n'ibintu mu burorero bwinshi bugaragaza ko amahoro cyangwa se umwuka mwiza wa politiki w'amatora udashoboka aho hantu Karmere aribuka neza ari umutumirwa kuri iyo radiyo yanyu tariki 3/8/2016 niwe yabajije umuntu bari ko baravugana icyo gihe yari yaserukiye leta aramubaza ati amaze kumuha bira y'ukuntu iby'agakaze mu mwaka mwiza yavuga ati abantu 2000 barafunzwe abantu 35 bakoreye ihohoterwa 338 bagize bya bintu by'indengeramutungane execution extrajudiciaire ariko arabaza ati icyo leta yakoze cyangwa ikizokora kugira ngo abo bantu bahanwe ati ingingo zafatiwe abategetsi bavugiye mu ruhame amajambo abivugwa nka perezida wa sena ati nde yahanwe nde yanahamagawe hasi ngo abazwe n'umushyikirizamana
ihute mu gushyiriza icyumviro cyangwa ikibazo
n'ibindi rero umunyamakuru ibyo amerika aravuga n'ukuri uwo Hakizimana ashobora kuba uwo ari wafite amahoro navuga ko ari wenyine yasise ariko ntabwo ko abantu bose batunganye
yego reka tume ijambo agicyo yishyura mushyirahe Gerard Hakizimana
kansongore
ego soze ani ngoga
ego hari umunyamerika wigisha ibya politike yitwa Jean Sharp niwe yavuze ko ati les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser les élections qui pourraient les échapper de l'électronne nta mu dictateurs n'umwe ushobora kwishyira mu Kirundi ashobora gutegura amatora mukura ku butegetsi kuko abazi yuko niyamara kubuva ko inayo izo mukubita amagaranga ku bibi aba yarakoze aba nabeshyiriye no bari mbere y'ubutungane nta n'umwe rero aza gutegura amatora mu dictateur
ego reka tumu ijambo umushanahe Jean Kizimana agico yishuye
ni haragira ariko amatora nibabanze bazane icuka cya politiki hanyuma amatora niyaba twese dushaka gutaha tukayitaba tukitoza
reka mushana ya Kizimana yagicho yishwe duga ku jambo mushana ya Kizimana mukanye gato
ariko ndavuga ibijyanye na are ibyo ikora avuga birumvikana ko bari mu ruhande rumwe n'ubu Armel mbere bashobora kuba basize bapanganye mu 2015 cyari bakoranye mugabo mu matoza dufite mu ishyamba ryishinzwe kwa Nkena kamona mama arimo mashira mu bigenga kuko nuko no munsi kujya nawe yabiye amwe n'umutekano bihari abantu babanye mu mahoro kuvuga nk'ibi byavuzwe na Armel ko nk'umuyinga hari abantu ngo baragiriwe nabi ibibaza ko ugize amatohoza usanga atakuko kwa leta kurimo usanga atakuko kw'abarongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu barimo no ku ntara rero kavuga kuba barabikoze nuko abantu bavuga ugati ko kiyo mugabo tutovugira muri rusangi twovugira muri rusangi ibyo n'amahoro birari ahubwo no terakamu n'ubu abe ko yobwira abagenzi bari mu Buganda batahuke baze kuba kigihugu cy'amatano y'ubuki bitore ndongozi kuko niba kuko nabo gumiyo amatora azoba kandi niyaba gihugu kizorongorwa kandi bazohira gutaka kuko nta muntu azoguma inyuma ari mu Burundi abafite ibyo bagirizwa murumva ko ni kujya mu butungane kuvuga ko navuze nk'uvugira leta oya gihundi ndongoye ishyirahamwe ndongoye ndigenga ntitwavuga na leta ndi mu iki kiganiro nacyitabye nk'uko sekiti ishyirahamwe gishinzwe kwandikira kabona
nawe
atanu n'umwe twanze kuvugana rero byumvikana ko ibindi ko navuga nibyo byubaka ku bindi by'ibinyoma bari bazi nabikure mu mutwe ategere iyi niko ndavuga amenye ko amahoro y'umutekano bihari nibaze barasoma amarezo sosiyo cyane cyangwa kure amaraporo yabo ku marezo sosiyo ahubwo nyabuna bumve ibyo amashyirahamwe ari mu gihugu avuga bumve uko igihugu kimeze
yegomeye
n'abari mu gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na John muriwe neza
mwaramutse
muri higa John
cyende muri Cedar Rapids ayo
mu ntara aho ni muri Leta Zunze Amerika
yego
twibutsa kandi kazina
John ndayizeye
yego duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
banze mu ndamukiza abatumirwe bose
barakumva
yego hanyuma jewe nagomba shikirize kiri ku mutima wanje kandi nagomba mbanze no gutangiza yuko ndumunyagihugu asanzwe muto ariko urabizi ko demokrasi mu Burundi hari nico gituma abanyagihugu bato tuvise gushikiriza ibyiyumviro n'ukuserura kukiri ku mitima y'ico tubona kitariko kiragenda neza
yego
nagomba mvuge cyane mpagaze kuri ico kibazo cyawo cyo mushinga naye Armeni yongere nagomba ndamwumvishe yuko ubu aho abanyagihugu bato nka twege turi mu gihugu hagati mu Burundi mu mpera zose z'u Burundi uko zigize intara 18 z'u Burundi yuko atamunyagihugu n'umwe akiratwa ishinga n'ukumviriza abo baprotike bari mu bihugu byo hanze ubu ibyo barimo bari busy bariko barironderera ubuzima bwabo mu gihugu ubu amatora bariko barayitegurira neza ijana ku ijana nk'uko byamye hanyuma nawe ari hiyo mu gihugu birumvikana yuko ibyo arimo ari ukuguma akokeza ibintu bitameze neza mu mpunzi zibereye mu gihugu bashaka gutaha ariko urumva yuko intamba aribo babo nyene baguma bababuza no kugira yuko atani ndwi zibiri zihetse mvuye mu gihugu cy'u Burundi naratembereye intara nyinshi zibaho nk'akaronka ashaka kwivira Bujumbura saa sita z'ijoro agenda igitega ntashe ariko ntagire n'umwe antangira mu ibarabara tugahura n'abapolisi ku ibariyeri bakandamutsa tukaramukanya tukibandaniriza byumvikana yuko umutekano ari wose mu gihugu hanyuma no mubwira yuko hariho abo numvise bari mu Bugande b'impunzi je no bahanura ati nibareke kumbiriza wa politiki wali hanzi ataru uko na hoje ncha mbukati ni avo
usosangari
wabandi bahu unze mubi umbiwiri na chumina katano wakagenda babi onze akarele nuu wakipanye wakipanye uko wako kutaha
leka tobuhi akanya
bara mate
kutaha agilicha akwishu yego me murakoze murakoze John ndaize yereka almere mugicho muvuze kubishikijwe na ndaize John
bishikirizwe na ndaize John ndashimye cyumviro cyiwe na gaze kuko nta mubugiye gutaha sinzingira ko yumvise ibyo twe twavuze mu igete twarumvise nawe twabugiye gutaha ariko gusa ducira gace abanyagihugu bashaka gutaha mu mutekano muke aho amaradiyo yigenga mpuzamakungu yugawe kugira abantu bicwe atawubikaravuga aho abantu birirwa baricwa abandi basahuga izabo ikanatsinda n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'irinyamitwe yarabyivugiye mu kiganiro ya security gitega yaravuze yuko abo bashaka gutaha bazotambwa ta politiki bazoba bagize bazoba bishikanye bazoshikira kiriya urimbe hamwe ku mivugo za bamwe mu barongoye umugambi uri ku butegetsi n'umunyabanga mukuru Evariste Ndayishimiye yaravuze ati abo bana b'ibyangazi ibyo byose birerekana neza yuko atari abantu bariko barategura bakira abahunze kugira baje mu matora ikindi nacyo nubwira abo Jean Ndayizeye ukumbira ari muri leta z'umwe za Amerika ariko ashaka kwerekana neza yuko umutekano uriho twebwe twayivuze nk'abasanzwe bagira amatohoza ku Burundi dusanzwe dufite abaduha amakuru ingene biriko biragenda ibyo byose rero nibaza yuko niyumva umutekano wiyukwiye ntawe ugiye gutarataha kuko nta n'umwe yabugiye gutaha nibaza yuko atubize neza ibyo turi kusabwa turavuga ariko turabuza abantu gutaha cyangwa tubuza abasanzwe bibabeye ko bwo umutekano muke mugo ufite umutekano nka Gerare arashobora kumva yuko mu Burundi hari umutekano kuko ashobora kuba atabona neza aho bamwe bamwe ariko barahohoterwa
yego me leka tugaruke kandi ku kamo urunanise na rede rwateye leta y'u Burundi eka n'abarundi bari hanze
jewe cyane cyane abarongoye u Burundi ubu tuze turirinda aya majambo yo gushikuza hari habo numvise bavuga ngo nibishushungwe no batande iyo umuntu ahunze aba ahungishije amagara yiwe tureke kuza turashikuza umwe wese yumvire yumve yuko ijambo avuze biba ijambo ryubaka ijambo avuze biba ijambo bitegura kazoza ku Burundi k'abarundi kibibondo by'i Burundi cyokimwe n'abari hanze abo bibaza yuko bobandanya baza barerekana yuko bafise ingufu berekana yuko ari bihangange barigenda impera n'imperuka abarundi bazobwizwa kwicara bagira akanywa babo bari kandi kare bagira ati ibibondo biriko birishwa nabi ibibondo biriko birononeka ubuzima n'ibibondo byacu n'ibibondo by'u Burundi leka ahubwo turabe ingene tureka kubyo turaryana tubafashe kugira kazoza kuko ejo nibo bazoshobora kubaka u Burundi kandi nibo bazoshobora kuteza imbere iki gihugu cononekaye twebwe natwe turiko turakura twebwe dukuze abantu barenze imyaka 50 izi ndyane zihari ntituze turibaza ngo nta ruhare tubishisemo twese hariho uruhare turufisemo nini buri yaratunaniye kuvuga yaratunaniye guhanura hanyu ibintu birayangana tubona ubu rero twikubita agashi turabe ingene umwe wese avuze ijambo avuga ijambo ryubaka avuga ijambo rihumuriza avuga ijambo ryugurura amaboko kugira ngo abarundi n'u Burundi basubire gukwana mu nda basubire gusangira kazoza nk'uko byamye na kera na ridi
Moshe na Jirale Hakizimana, umunu tunge, ichumovuga kukamo katewen Moshe na hewe, mamesa, masubieko.
Tuyobu ambele, akamo dutera, chaito tuivuga ko, nuko dushima kona tuko yebge, hawa, amajamu uwaka, haimugo zuwaka, haimakubari mima igihugu, bakarika kuguma avuga, ibitari vyo kugihugu. bakamenya ko igihugu kizokubakwa n'abarundi, abarundi nabo igihugu ako baracubaka n'abipfuza ko baraza kucubaka. Ibyo ni byiza cyane, mwishano turongoye turabishima. Ariko kandi twavuze ko n'uwaravuze ko bafite uruhara ku bantu bari hanze kubyabaye mu 2015 baragize uruhara rukomeye mu nkunga y'ubutekazi na muntu, baragize uruhara rukomeye mu gutegura gutembagaza ubutegetsi mbere babishika ko ku itake 13 z'ukwezi kwa gatanu. Imana irakinga, barabizi twazi nayo mu bitari bike. Navuze ntitangura ti uwo bazwa Armen hari amakontra bagiye basinyanira n'amashami mpuzamakungu, hari uburyo bagiye baronka ahantu bavuga nk'ishami ryitwa World Shield nyamba nibuka neza aho basinyanye konta n'uwitwa Pacific. Ubu Armenia ntiyari kure y'ibyo bintu rero nibaza ko mu byo guhungisha abana biga kwetezi bariba urwanko mu bana bakiri bato, batuma abantu kujya mu barabara babaha ibiyayura mutwe. Mu matoza twakoze twasanze bayakoresheje uburyo butari buke mu kugura ibirwanisho byakoze ibijumba by'amagenerade yatewe mu mukiri watekwa ugatekwa n'ibiyobyabwenge mu cyayi bamwe mu gitondo, n'ibuta tutabuze abantu batari bake bishwe bagahambwa imbere y'imiryango y'abagira imigumuko babuze aho babata, abandi bakanyibuka akabata mu ibarabara. Ibyo bimatoza tuko turakwanaza ko kuba cyane tuzokora tuzosora icyegeranyo cyacu cyerekana amabi yabo bita amashyirahamwe bakoze mu 2015.
Ego mereka reka tumuhakanya ndabona kanya kihuta cyane rwose mushana yakizimana
duhamagara umuntu wese kuba igihugu kwirinda kugomba gusenyura intego ziba zatowe kuko
iyo gatoyi
ihitana ubuzima bw'abantu murumva ko atari byiza amashami tutabishima.
Ego reka tumuhe ijambo umushanahe
bozo kwitaba ubutungane ku byo bagirizwa kugira basanze hari ibyo bagirizwa bahanwe batanze batagirizwa naho nayo mu gihugu.
Reka tumuhe ijambo umushanahe Armel nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na umushyana hema mese bansubiye ko acagira nico yishuye ku byo mushikirije mu kanya gato cyane gose ahamere niyonge
ku byashikirije na mamese. Urumva mamese ari karavuga ari karasaba yuko bobakira batobakira nabi kuko bahunze igihugu. Ibyo ni ibintu byumvikana kuko usaba arasaba nyinurugo akamusaba ko yumakira neza, ibyo ni byiza. Ariko twebwe nkuko nayibabwiye aho twatangura ibiganiro twebwe twarerekanye neza ingene abanyagihugu batokwita gutaha kubera imyifato iriho y'umutekano muke mu gihugu. Hama nk'ibyashikirije bije gushyikirizwa na Gerard Hakizimana yajyanye ikiganiro turimo ko tuko tuvugira ikiganiro kijyanye n'amatora y'2020 wareka kuvuga iby'imitahe kavuga abantu bakurikirana n'ubutungane. Nibaza yuko ndiye abari umuvugizi wa sentare na yuzwa canke umushikiriza amahanda kizigenza wa Repubulika ariho yomenya yuko abari kubakurikirana n'ubutungane, ubutungane buriho buzobakurikirana kuko bibiri twamutungane twebwe twanka yuko ubutungane butigenga bishobora guca urubanza nabi, hama tugatinya n'uko ubutungane buriko buzasira indava bicanye abariko barica nihagarika abariko baricwa minsi yose yohava igira nabi n'ahandi kuturemera ubutungane. Ibyo rero ariko aravuga nitwavuga ku byerekeye amabariko arakorerwa Abarundi turafite icyo tubivuga ko turafite aho bahamba abantu mu mafos komine, icyo tubivuga ko naturi hanze y'igihugu turazobashi aho bavaga bahamba benshi mugabo dushobora kubereka demo tubibwire Gerard Hakizimana umugwi severe kuko umugwi severe urafite ingufu zawe urafite aho zigarukira.
Ndabona kanya kariko karihuta mushyantahe Ahmed ni yongere reka duhe ijambo Frederic ari ku murongo kuri telefone ngaha. Frederic muriwe neza?
Niriwe neza Felike nkundikirije.
Muriwe neza muri hehe?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Kandi kazina ninde?
Nishimira Imana Frederic umukuru w'ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu Kenyera twiteze imbere.
Yego meduga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'imvura.
Yego nagomba kubabariza muri rusange kuko barabizi byinshi mbaza mu gohinga nabarize muri rusange niwe ndabaza umwumwe.
Yego
turumva yuko urunani sinarebe gwati ya kamo yuko batangaje yuko rugomba gutahuka ni leta y'u Burundi naho uri kurumbiza kivyavuzwe na wirimya mitwe ku munsi wa gatanu yaravuze yuko bishigabaye kwishikana kandi urumva uko bakekizumva nyine n'ibyurumva ni kwishikana kero ndabaza nk'abantu bahamagariye abantu n'ibarabara hanyuma bakamererwa nabi hari abafunzwe hari abagize hama bakajya hamwe bakagira urunani ko baciye bataha uko nyine ibyo basaba urumva batabirose babona bataye abantu mu rudubi bongera bata abantu mu kaga hanyuma ikigira kabiri no kuri leta urumva nyine nkamera nk'uyihanura kuko nawe abaturage n'undi siye kumwe ngo arebe abashyigikiye leta novuga ati yuko ari mu Burundi nta muntu n'umwe yera abantu bose bumva bose ibyaha baba bari mu butegetsi baratese ibyo bagirizwa muri iyo minsi yahera ni uko bagerageza bagatanga ikigongwe cy'ikivunga cyangwa bagatumagira nyuma ni kepfu vizuwari nkakirya nabo bafite ikigongwe cy'agateganyo ngo batashye baramukibaza baze bose mu gihugu cyacu bategura amatora bose bari hamwe kanakuakamwirikamwe urumva bicagerekana yuko ari twa tuntu babahaye kandi utwo tuntu babahaye na demiri kintu ndazi ko ari batwemeye nubwo baratwanga gusa uhageze ko batwemera nk'abanyagihugu dushaka yuko igihugu bigenzurira hanyuma amakungu asubiye gutera igihugu twese nk'amashyirahamwe badusubiye turiho ntifashanye dukore neza
yego me
murakoze
cyane Frederic Nshimirimana reka duhe ijambo Thomas imbere yuko abashinga ntibagira icyo bavuze kuvuga mushikirije Thomas mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Thomas
mwiriwe
kandi kazina
ndayishimiye
duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'imbiro
ego bena gomba mvuge kuri jambo aje kuvuga yasa niba serikere tumenga bigira leta yubya aha turi mu gihugu turi mu gisagara ibyabaye byose byabaye tubona iyo umuntu ariko arikontorora naho aba ari muri betika ariko arikontorora ntibikontorora neza iyo atawaje kumukontorora rero ibyo abantu bagira amatohoza nino saha abantu baracyapfa tukavuga irengero ryabo abandi bakanyurizwa ibyo amashyirahamwe abivuze si kuvuga ko abashikuze kuko birahari ikigize kabiri hariyo n'ibindi bintu navuga ko mu gutegura amatora byategerezwa kuyisunga iyo ubona hari umuntu ashobora kuba ahari mu bikorwa bye bya politiki agahura abandi bo mu wundi mugambi bamutegere n'ibipanga bagakomeretsa abantu kugera n'aho abantu bapfa amashyirahamwe avuze ntarashikuze ntibyarabibaye umuyinga na gahomera bimwe amaze uko mbona amahoro asumba byose nta gaciro koyaha kuko n'ikibanza hasi igihugu kigura amahoro n'ikibanza nawe bari intere yawe woyitanga
yego
nubwa nta bantu bari muri leta barakwiye kutaba nka wa musandi wamuvuga ngo ndi mwiza ahubwo boraba neza ibyo bapfa bakabishyira ku meza iruhande rumwe bakaganira bakaraba icyiza cyo kubaka igihugu kugira kigamye amahoro agategura amatora meza yumvikanwe ko na bose nicyo nabahanura
murakoze Thomas mushyantahe Gérald Hexemana mu kanya gatoya cyane rwose ibyiyumvo byashikirijwe na Frederic Nshimirimana eka na Thomas mu kanya gaheze duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
nagira shimira abagiye kuvuga mugabo mbanze ni ishure wa Frederic yavuze ati none sinari itashe ntiyabona ko ari byo basaba batarose bataye akagamo abari babashyigikiye twebwe nk'uko twama tubishyiza mu ishyamba tubongoye twari tuvuga ko umuntu wese wokwirinda guhendwa cyo gukoreshwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki niko bameze hanyuma narabwiye ko iyi sinaredi twebwe mu ishyamba tubongoye turazi ko ari ishyamba ryavukiye hanze rigizwe n'abagomba gutemaga ubutegetsi n'abari mu mashyirahamwe yigenga aho byabonekeye ko nabone ubutegetsi babushaka rero tukavuga duti sinaredi twe tuyivuga ntituyivuga nk'ikintu kizwi tuvuga ko igizwe abantu bifuza gutahuka muri rusange tubavuga n'abantu bifuza gutahuka nibaze bubaka ibyo kuvuga ko bahenze abantu niko bimeze muri politiki mugabo bije icigwa abene igihugu babakurikiye turazi ko hariho abantu bagiye mu mabarabara kukubera uruhendo cyanke kudatahura ibintu bya politiki ariko utobasi nawe kandi acyabonye aravuga ati na leta ntiyera yafite ibyo yagirizwa twebwe icyo tuvuga n'uno munsi turazi ko hari amaraporo atariyo yagiye asohoka twovuga nk'ikigo cyakorera ishyamuza bakungoni cyabo byaratakaza na muntu muri azi ko kitagiye kiyitatamo neza kuburyo bw'uko n'abantu bagiye ngo baje kwa matohoza bashikirije ibitari byo hari igenda hari kigo cyawe n'icyo kigeze atakazina muntu cyari kirimo abari mu mashyamwe
yego nabahaye munota umwe mushi na Hegizimana mu kanya gatoye cyane rwose
tu amashyamwe ngenge kiriko gikorana n'abagundi gutemaza ubutegetsi kiko cyandika amaraporo atariyo ariko twadushima ko leta yashowe guhagarika kirya kigo kandi tukatuzi ko mu Burundi hari migwi ikwiye ihagarariye agatakazina muntu mukamuzi kwa n'iyigenga ahatuba za CNDH
mukanya gatoye cyane rwose ikibazo amakenga ya Thomas kuvyereka
mu Thomas yashikirije nawe ne avuga ko abantu bagipfa sivyo mu Burundi n'abantu bagipfa hashobora kuba hapfuye umuntu kumva zitandukanye n'izandi bavuga mugabo kitirwa agatekaza umuntu turababara cyane iyo tubonye umuntu agoye mu isanganya bavuga ko agatekaza na muntu kawanzwe mu Burundi agatekaza na muntu karateye intambwe zitanye mbere tukaba dushimira inzego zibikoramo kutubona ko zikora igihe n'igitondo kandi afite mu mashyamba yigenga tukaba twishima
mukora gatakaza akanya kariko karihuta ibyazo biracari byinshi mu cyana ya Kizimana reka duhe ijambo Almeda niyongere nawe nyine gica avuze ko byashikirijwe na Frederic na Shimimana kuko Thomas wewe asa n'uwashikirije ibyiyumviro bisa n'ibya Almeda niyongere duga ku ijambo mukanya gato umuntu umwe
byashikirijwe na ashikirizwa na Frederic yavuze neza yuko yavuze iki yavuze neza yuko hari abantu bakuru kubera bagaragaje kubera ko abandi barinjwa anasura yuko abantu buca hamwe na leta bafata hamwe na leta na bafatanyamo ubuzima bazazi bimwe ni mutube mu miti iki nacyo ni uko abo basubira imbere kuriho Gerare avuga ati hari abantu bakurikira n'ubutungane bahamagaye abantu mu mabarabara baze yuko bagakora ubutungane kuri kutuma bagakora kumurazi neza yuko hari amaso ariko bagira kumenya kumana byaha rimwe rimwe bagomba kumana byaha rero imiryango yagikiriye se ntabwo yabonye ko amasura ari mu Burundi atangwa uko atabushaka kukwisana
ego me arbele bavamwegira telefone nduva ko uwo muri ko muvuga nabi mwamye muvuga neza cyangwa mwamye mu ijwi ryamye risohoka neza cyane gose sinzi ko kwegira telefone arbele matumba hanyuma nira ijambo mugerageze mwegere telefone ko telefone yari kwivuga nabi cyane rwose tugaruke ku kibazo cy'agateka kazi na muntu mushiga na Yakizimana icyo kibazo cyashikirijwe haravugwa ikibazo cha abanywanyi ba CNL umugambo CNL babandanya gutotezwa nejo hariho makuru atavuga ko hariho uwishwe icyo kibazo coco mu kivuga kwikimwe
kwigishwaruka rwabo kubariza amategeko no kwitura inzego zibijejwe inzego z'ipolisi inzego za ategi kugira gishobore gufasha gusambura amatati mu gihe badutse amatati turifuza ko atawe twokumva yagwaye n'ubundi bapfa umugambwe kuko imigambi ubundi bwo bwabirengera abanye neza ashobora gushika ugasanga umuntu kanaka ashamira na kanaka tuvuga ko uwabikoze yohana kugatwa kiri mugabo ntituvuge muri rusange ntitwerekane ko ikintu kanaka cyuko kirahohoterwa mu gihe uba yabikoze adakoze gatwa kiriwe bisaba ko rero ababijejwe bohana iyo bigaragaye ko hari umuntu yarenze amategeko agakoraga bagahana we n'abo bantu mugabo muri rusange turemeza ko atari agaciyemo abantu babaye mahoro n'imigambwe ibaye mahoro tugaragara urwaruka kudasubira gukoreshwa mu bya politiki kuko iyo umuntu akoze ikosa mu bya politiki amenye ko arihanirwa ubwatsi kwiwe adahana umugambwe tukanagamagara n'abagambwe kwigishwa kwabo kubana mu mahoro no gukurikiza amategeko kandi kubona ko n'urwaruka rwo muri sene usanga kenshi tubahiriza amategeko mu gukora amanama atemewe n'amategeko mu mu gusotora abandi tubahamagara none kwamwe ntajyo abirinda gusotorana bahiga kubana neza n'abantu babo
kuko
baravuka
ndabona kanya katujanye no kwihuta mushya nahe akizimana atubutse nshuti mwese komuri kamwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean de Dieu niwe neza Jean de Dieu muratwumva ama telefone asana ariko agenda nabi cyane gose ariko aramere namwe tugaruke kuri cyo kibazo cha banywanya umugambwe CNL ba eka baburabuzwa kubganyu kumashiramwe yanyu ico kibazo cototerwa umuti gutendaze kumwavuze kibazo c'ubwicanyi bwandanye mu Burundi n'ibindi birego mwashikirije ico kibazo c'abanywanyi cyane cyane muri iki gihe himirije amatora kubganyu curangira gute
kugira umuti kugira abone ku muti w'ibyo bibazo byerekeye kutihanganirana byerekeye abari mu migambwe idasanzwe ivuga rumwe na leta nibaza yuko byose bihagaze ku butungane yerekana neza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga ubutungane bw'u Burundi hariyo abo bubona bagasanga nibo bashobora gukurikiranwa n'amakosa bakozwe biranatangaje cyane birababaje kubona uwo Gerard Hakizimana iyo akavuga ati ugwaruka kw'abahesinere nibwo bugenza nabi rugasotora abandi nibaza yuko ngira adakurikira sinzi uko ari mu Burundi sinzi uko akurikira sinzi imvo zimutuma ari mu ishyirahamwe ryigenga adashobora kubona ukuntu ibintu bimeze cyo tukibaza tuti hakwiye kuba ubutungane kuri bose umuntu weza kuducaha agakurikiranwa n'ubutungane kandi agahanwa naho yoba ari umukuru w'imbonerakure birateye isoni kubona abantu birirwa barihicwa umwe agatemwa mu mutwe izuba ryaka hariyo abategetsi batwara intara hariyo abashinzwe umutekano mu ntara mu makomine n'ibintu biteye isoni n'abantu bagitemwa mu mutwe abandi bari kubararureba ntihagire n'umwe afatwa ntihagire n'umwe akurikiranwa ntihagire n'umwe ahagarikwa
nabona kanya kihuta mushya ntahe almeda tubibutse nshuti mwese komunika mu nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas Bukey mwiriwe neza muri gatama
yego namahoro cyane
muri hehe
bo turi ronge muri Malawi
muri Malawi mu kanya gatoyi cyane gose ikibazo cyumviye
ake bo twebwe icyo dushaka gushikiriza ni kubijyanye n'ibyo sosiyete sivile bivuga gusa sosiyete sivile ni nziza ariko turazi ko sosiyete sivile mu gihe byose ikora ibitandukanye cyane n'ibyo tuko tubona ko tuba cyangwa mu gihe cyose gatanu twarabibonye barakoze hari imyigaragambyo ariko turajya mwabuguyemo babaye abantu benshi cyane niba bijya kuba bibonye ariko kuba biri kwigisha kandi ubwo bakora ko yari bikwiye kuba ibikorwa by'amahoro mugabo ntibikorwa byo gusesa ugaruka mu ntambara kugira ngo ntaseseke amaraso menshi murakoze icyumviro cyanjye cyarije
murakoze Almeda niyongereye icyumviro gishyikirijwe na Thomas Buke yavuga ko ibikorwa by'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki ari byo gusuka ugwaruka kugira bije mu ntambara duga ku ijambo mukanya gato mu ntubu
ngira yo batazi neza ibikorwa by'amashyirahamwe nk'ayi wacu twebwe turakingira bwa mbere turakingira aho avuga ngo abantu bagiye mu ibarabara bagiye mu ibarabara mu bihugu birimo umutekano mu bihugu birimo ukwishyira no kwizana mu kujya mu ibarabara kugira use rw'ibyimviro byawe niyo demokarasi nibaza rero yuko yoraba imvugo akoresha kuko nta mashyirahamwe yamagariye abantu kuturira amazu kwica abantu abashyirahamwe yaramagariye abantu kwiyamiriza ihindurwa ry'amategeko bidakurikiza ry'amategeko hahonyanzwe amategeko kuko twarerekanye neza yuko ibyo bari kubashaka ko umukuru koko Petero Nkurunziza yitoza ko bidahuye n'ibyiza shingiro n'amategeko yarusha aricyo twamagariye abarundi kwiyamiriza aricyo gituma leta yabyifashemo nabi mu guca yica abanyagihugu ikica bari kubaragira ibyerekano yabo bikica bari kubaragira
ubutumwa mu kanya gatoyi namwe mushya na hejuru Akizimana byashikijwe na Thomas Buke mu kanya gato umuntu
agira manushimire ubu Thomas ikintu gikomeye amashyirahamwe yigenga uruhare rwose ubwo gushyira abantu mu bikorwa by'ubugomo mu bikorwa by'ubwicanyi mu bikorwa bisambura inyubako za leta amashyirahamwe ya leta ategereza gufasha leta kubaka igihugu no gushikiriza ibyumbyo byawo mu rupasoni batarenze amategeko kubijyanye n'ibyo ngo abagiye mu barabara ngo biyamize kiringo icyo kiringo bamenye ko sentare yari igije kwezi bwiza bashingiro yari yamaze kuwekana aho yagaze kandi ari urubanza rwabaye mu mahoro n'umutekano kuko yari yituwe yavuga ko yitoza afise uburenganzira maze n'icyo yamukuye igihugu aratogwa n'abarundi
ndabona kanya kihuta cyane rwose
yakwishe na Hakizimana abarundi bose tugahamagarira nyabuna n'undi wagifise agatima ari mashami yigenga gifite agatima ko kugomba gusambura igihugu abicishije mahera ahabwa n'abazungu ko yo yakwatira yugahagarika akamenya ko burya ingovi yaguhetse yamara ingovi yaguhetse igihugu cy'urundi cyane yarutse igihugu cy'urundi cyane yarutse
ndabona kandi kihuta cyane rwose Hakizimana reka duhe ijambo
bitari byo
reka duhe ijambo umunywanyi wacu wa nyuma ni
umushinga ya Armel ku byo yashikirije
yitwa Fiston
arabizi neza uwaraguye niyo byakana turi ngaha arabizi neza uwaraguye
reka duhe ijambo umushinga ya Hakizimana akanya karagiye reka duhe ijambo Fiston ari ngaha turi kumwe ngaha Fiston muri we neza muri he Fiston ikibazo cy'imviro mu kanya gato cyane rwose munsi munsi umwe
bo nara uri kije kuje mwanise kuvuga kwa kuti bize kwanye mu vuga yuko amashamwe atahindwe n'ubuga sotiki yatangaje ningendo urwaje nade gafashe ubuga ta ko yorele kirabye ngene ibanete ibanete nade kwagiyeho mu bintu bikumvikana cyane kandi babye n'abantu ba abantu bagize runani n'abantu bafite kahise kahise muri politiki umba rero bagiye gutaka mu Burundi kandi ikintu cyatumye bahegurunani itabonetse kuko runani bagwanya
Fiston ndabona akanya kihuta cyane rwose icyumviro cyanyu cerekeye urunani senarede eka twacumvise reka duhe ijambo abashigana turi kumwe yasozere mushigana he Almela musabiki akamumotera kugira ngo amahoro abandaje asasagara mu Burundi duka kwijambo mu kanya gatoye cyane urabikwisaha umunota umwe
ego mbo umunota umwe nashaka kwanza kwishura Gerard Hakizimana yaravuze yuko ari mashirahamwe ya leta kandi nivyo inyifato yiwe n'ishirahamwe rya leta twe twavuze nk'amashirahamwe yigenga takyanije icyicaro vya politiki ama nshobuye kuvuga mu ncamake no vuga yuko ubutungane ari bwo bwofata ibintu mu minwe ugakurikirana uwo wese ariko ahungabanya umutekano ariko aratsinzikaza agati gakaje na muntu hama ikindi nacu nuko leta y'u Burundi yo kwemera kuganira n'abatavuga rumwe nayo kugira batunganya amatora aurikiyemo bose ikindi nacu nuko ugwaruka gw'imbonera kure bubaka ibigwanisho bakareka gukora akazi nk'aka basinzwe umutekano
reka duhe ndabona akanya ka gaheze reka duhe ijambo umushanahe Gerard Hakizimana nawe nyene umunota umwe Gerard Hakizimana teraka akamumotera nakahe
twakoze twasanze ibyo bagira byaho ngo urwaruka rw'umugabo uri kutegeka turusizwanisho ni binyoma byambara ubusa mu matoza twakoze urwaruka rw'umugabo kure mu rwaruka nk'urundi ruri mu mugambwe uri kutegeka kandi rubanye neza n'abandi ariko nabanyira manoshimire ubutungane bw'u Burundi ko biboneka ko buri ku kibi mbere bandanya bukora tukabusaba ko nubwo bwoshishikara kugira wese bariko arahungabaniza agateka uwundi ahanwe kubijyanye nayo nayo bita mu mashyamwe nuko bamwe nagenda babwire ko amashyamwe yabatemewe ababyeyi ariko barakora babikora nk'abagwanya leta yatowe n'abenegihugu ntiyabikore kugatwe k'amashyamwe yigenga biyitiriye amashyamwe yigenga turifuza ko abarundi bari hanze batahuka turifuza ko
mushimahe Gerard Hakizimana turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mu kaza mu kiganiro cya radio ijwi rya Amerika turagushimiye nawe mushimahe Almer niyongere ku kanya mwatoye mu kiganiro cyacu muri sanga cy'uyu munsi turashimiye ingenieur McLean yadufashije kwegeranya ikiganiro na Fatou Kalala yadufashije muri byose amatelefone turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi tukaba tubifurije umugoroba mwiza mwese